kuelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Iyi mwumva ni radio ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turabasuhuje mwese, ni Eugenia Mukankusi hikaze mu biganiro byacu. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mugezweho na Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Eugenie, turahera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvugizi wa Mike Pence wo yahuza icegera cha prezida muri Amerika. Umuvugizi wiwe rero yavuze ko uwo avugira atazonana mu kwitaba umucamanza musaba kuzoja kwishura kuvyo azi mu matohoza ariko arakogwa kutwigoro twakozwe na Donald Trump hamwe nabo bari bafatanije mu kugerageza guhindura ibyavuye mu matora yo mu 2020. Ingingo ya Mike Pence ivuze ko ashobora kuzokwitaba mu ndwi ziri imbere sentare y'abanyagihugu Grand Jury mu Cyongereza hano i Washington ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere 2021. Wahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump hamwe n'abanywanyi biwe barateye imigumuko ku nyubako y'inama nshingamateka Capitol. Hari gihe Mike Pence yari arongoye ibikorwa byo kwemeza insinzi y'umudemokrate Joe Biden. Abategetsi batari bake ba leta ya Trump baravuze ibyo bazi muri ayo matohoza. Baratumwe ko kandi no kuri dosiye y'amabanga y'igihugu Trump yatwaye avuye ku butegetsi, ariko Pence niwe azuba abaye uwa mbere mu bategetsi b'igihagararo gikuru mu kwishyura ibibazo imbere ya sentare y'abanyagihugu kuri izo dosiye zagirizwa Donald Trump. Hano muri Amerika kandi abashingamateka baratesheje agaciro igabisha bahawe na ambasade y'Ubushinwa ejo ku munsi wa 3. Babwiwe ko badakwiye kubonana na perezida wa Taiwan Tsai Ing-wen ari mu rugendo hano muri Amerika muri leta ya California. Umugwi w'abashinga amateka 17 bagizwe n'abarepublikane hamwe n'umudemokrate baraherekeje umukuru wabo ariwe Kevin McCarthy mu mubonano wo mu mwiherero na perezida wa Taiwan. Umubonano wabereye i California amasaha make imbere y'uwo mubonano. Ikimenyeshamakuru Punchbowl News cyo hano muri Amerika cyandikira kuri internet cyavuze ko bamwe muri abo bashinga amateka bahawe ubwo butumwa bwo kubagabisha bwavuga ko Ubushinwa butewe impungenge kandi budashyigikiye icyo gikorwa. Li Ziyang ni umuhanuzi muri ambasade y'Ubushinwa hano i Washington, yanditse avuga ko igihugu kiwe kidashimishwa na gato kubona haba imibonano hagati y'abategetsi ba Amerika na Taiwan. Ariko abashinga amateka ba Amerika bavuga ko batarota bahindura programa yabo, bakavuga ko Ubushinwa butabwirizwa kubategeka uwo babonana ku butaka bwa Amerika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu makungu kandi komisera jejwe iby'agateka k'abana mu Burusiya yavuze ko abana bakuwe muri Ukraine bahakuwe kugira bakingigwe. Yavuze kandi ko Uburusiya buriko burakorana n'amashyirahamwe mpuzamakungu kugira basubizwe mu miryango yabo. Yabibwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ejo ku munsi wa 3 hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Ariko abambasaderi b'ibihugu byo mu burengero bw'isi ntibitabiriye iyo nama. Komiseri Maria Lvova Belova yarasohorewe umutahe na sentare mpuzamakungu mpanabyaha mu kwezi guheze ku byaha byo mu ntambara. Yagirizwa ko Uburusiya bwatwaye abana bubakuye muri Ukraine bitemewe n'amategeko. Umutahe kandi warasohorewe perezida Vladimir Putin kuri icyo cyaha nyene. Uburusiya busanzwe burongoye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi muri uku kwezi kwa 4. bwise iyo nama yabaye jo ku munsi wa gatatu ko ari iyo kubeshuza amakuru y'ibinyoma ashikirizwa kuri abo bana bo muri Ukraine. Abategetsi ba Ukraine bavuga ko abana hafi 8,000 batwawe mu Burusiya, ariko igitigiri cyabo nyezina ntikizwi neza.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Tukiri kwishyira mu muzamakungu ONU yavuze jo ku munsi wa gatatu ko itazokurikiza itegeko ry'abatalibani ribuza abagore muri Afghanistan gukorera ONU. Ryasabye ko iyo ngingo ihanagurwa. Umukuru w'umugwi wa ONU muri Afghanistan, Roza Otumbayeva, yavuze ko ata leta n'imwe ku isi iragerageza kubuza abagore gukorera ONU kubw'igitsina cyabo atari igihugu cya Afghanistan. Avuga ko ingingo ari igitero ku bagore no ku mateka bagenga ndetse no ku butungane mpuzamakungu. Abategetsi b'abatalibani bamenyesheje ONU ku munsi wa kabiri ko ingingo ihasanzwe yo kuziririza abakenyezi gukorera amashyirahamwe mpuzamakungu y'abagira neza yongewemo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Roza Otumbayeva yavuze ko ONU ibandanya iganira n'abatalibani kugira ngo iyo ngingo ihagarikwe. Yari yabonanye ejo ku munsi wa gatatu n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu wa Afghanistan, ariho iby'imfata kibanza. ONU ifise hafi abakozi 4,000 muri Afghanistan, kandi hafi 3,300 ni abenegihugu b'ico gihugu. Muri bo harimwo abagore hafi 400 b'abanyafghanistan hamwe n'abagore 200 b'abanyamahanga.
Aloyizi Bigirimana arakoze kutugezaho aya makuru havugwa hirya no hino ku isi. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Imiryango itaramenyekana umubare yakuwe mu byayo n'imyuzure muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura mu burengerazuba bw'u Burundi.
Twasanze koko amazi yaduze yateye imihana myinshi, ubico twasavye abenegihugu vy'ukuri amazi boyabisa bagasubira muri ya masite. Uruzi rwa Rusizi rero ruzana amazi avuye kure mu Rwanda mu buseruko bwa Kongo mu ntara ya Cibitoke bubanza no muri na Bujumbura akaza gushikira rero ngaha mu Gatumba yamaze kuba menshi.
Uwo ni General de Brigade de Police Anise Nibaruta, atwara urwego rw'igihugu rushinzwe kurinda ibiza n'impanuka. Impunzi ziba mu nkambi zitandukanye mu Burundi ntizibona uko zigiye kubaho bitewe n'uko PAMU yabamenyesheje ko guhera muri uku kwezi kwa kane ibiribwa bari bagenewe bizagabanuka kuri 50%. Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika araregwa ibyaha 34 byo guhimba amakuru yerekeranye n'ubucuruzi mu rwego rwa mbere, ibyaha bikomeye bishobora kumuviramo gufungwa imyaka 4 kuri buri cyaha. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu mwanya, ntimujye kure ya radio yanyu. Tujye mu Burundi. Imiryango itaramenyekana umubare yakuwe mu byayo n'imyuzure muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura mu burengerazuba bw'igihugu kuva ku wa mbere w'iki cyumweru irasaba Leta gukemura burundu iki kibazo bahura nacyo kuva mu myaka 3 ishize. Eroje Birikaneza abahinkuru.
Ugaruka igitigiri cyamaze gutizabo ntikiramenyekana neza, ariko umustanteri wa komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi ahari zone Gatumba avuga ko ari benshi cyane, akabihuriza ko n'abanyagihugu baganiriye n'Ijwi rya Amerika haciye iminsi 3 Rusizi rwuzura ejo byarushijijeho. Ubu rero umusozi wose wa Kinyinya warahunze, abahunze bariko barakirwa mu masite. Niko Simeon Butoyi avuga, akongera ko hari kwakorwa rusansumaruzereka na batejejwe zabo niyo myuzura uko bangana. Mu batewe n'amazi harimo Rusiga Himbare, uwo mukenyezi asanzwe ari nyumba 10 mu gacimbiri ka Rusizi, avuga ko we n'umuryango wiwe baraye badakubise urugohe.
Borohewe aya mazi yatanguye ejo muma saa sita tutangura kuyabona ari make make hanyuma turazibira imande y'inzu ariko vyateye birenga mu ijoro twaraye tutajyamye turara duhagaze imibi turira hanze gushika naho tubona ko turengewe
afite ibikoresho n'ivyombo vyo mu nzu ariko arasohora yatubwiye ko ubu yiteguriye kurara mu ibarabara n'uruvyaro rwiwe kubwiwe bizamaze kuba kamano uko umwaka utashe mu gihe cy'urushana
turakora iki nibona ko ivyo twari dufite byose twashize kwibarabara tujyama hanyene bira ngo turabe cyo leta yo dufashe nibaro nkaho badushira batujyane ko ntumerewe nabi eh hari hajya hose ni kuhameza abantu bari kumabarabara bose bakuye ibintu mu mazu kugira ngo inzu ntize have zibagwako aba bana bamaze kubimenyera none tugire gute ko uko umwaka uhera twama twatewe bakatubwira ko bazodukorera urunzi nibarukuri
uwo mugabo atashimye ko amazina y'uwamenyekana w'agashavu n'umurengera aha yari kagerageza kuramira ibikoresho byo kwishure rimwe mu yatewe n'imyuzura
hari byo rero umuntu arashobora kuvuga ugasanga avuze nabi kubera iki umubabaro n'agahinda bigatuma ariyo umuntu uyo utuma yihorera ari abapfa bagapfa ari iby'imana ikiza ibi biba iririgira gatatu imyaka itatu iraheze kambere byarabaye ubira kabiri biraba inirire nirigira gatatu abantu bagomba basemerera abanyagihugu basemerera bavuga bagira gute batabaza
uwo mugabo wundi nawe afite impungenge ko hamwe atacokorwa zone ya Gatumba ishobora gufudika ku ikarata y'u Burundi twamusanze muri karitsiye ya Kinyinya ya mbere iri mu bibanza byatanguye gutwarwa imbere y'ibindi
dusize rurashobora gufuta Gatumba dusaba leta ko yo korujya mugambi yari yavuze ko bagiye guzibira Rusizi turabe ko tworonka gahenga
umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe guhangana n'ibiza n'isibe General de Brigade de Police Anise Nibaruta ari mu bategetsi bishikiye mu Gatumba kuraba ko ibintu byifashe
tubico twasavye abenegihugu vy'ukuri amazo bo yabisa bagasubira muri amasite ya Kinyinya ya kabiri maramvya amasobere na maramvya amafubo abenshi niyo bahora uruzi rwa Rusizi rero ruzana amazi avuye kure amazi avuye mu Rwanda avuye mu buseruko bwa Kongo avuye mu ntara ya Cibitoke bubanza no muri na Bujumbura akaza gushikira rero aha mu Gatumba yamaze kuba menshi twabasavye yuko amazi bayabisa bagasubira muri ajya masite mukurindira cyane cyane yuko ca gikogwa gikogwa
ico gikorwa avuga nuko bakira inkombe z'uruzi usizi kugira amazi yarwo ntasubire kuzirenga aja kwihimpumbi mu mihana
basanze mbere n'uburyo butegekanijwe bungana n'amadorare $350,000 biri ku mugambi dushira mu ngiro dufadikanije na PNUD amafaranga rero basanze adakwiye kuko basanze hakenewe $200,000,000 ubushikiranganje bw'igega cya leta bwarayemeye
imyuzuro iteye abarimyi n'abarobyi bavuga ko ubuzima buca buhagarara General de Brigade de Police Anise Nibaruta twarwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza n'isibe atangaza ko aba mu duce tumwe tumwe tugize ihuriro ry'amazi y'ikiyaga nganyika n'uruzi rusizi bashobora kwimurwa burundu
tukabona neza yuko tuzohava tugumya mu masite abantu bava muri mushasha ya mbere na mushasha ya kabiri kuko ni gice kiri mu ihuriro ry'amazi ya Rusizi n'amazi y'ikiyaga Tanganyika niyo vyabonekana yuko batagishobora kugusubirayo twararonse amatongo mu Kabezi hegitari 5 hegitari 10 muri komine Mubimbi ni hegitari 5 mu Rumonge ngirango ni twaronka abadufasha tugazoca nabo twiyumvira kuzobakorera umugambi nabo ariko abashobora kuzosubira wabo bakazosubirayo inyuma yuko abamadiga zo bahejeje kubakwa ku Rusizi
mu kwa gatanu 2021 yakiri umushikiranganje yajejwe umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu Gervain de la Kobucha umushikiranganje wa mbere w'u Burundi muri kino gihe yari yemeje ko leta igiye gutorera umuturama ikibazo c'imyuzura mu Gatumba
ahantu mwavuye amazi yamaze kuhatera abahinga bavuga yuko yari yarigeze no kuhatera mutegura imitima yuko ingingo leta izofata ariyo kubakura ngaho ikabatwara ahandi gutegura imitima ko mucamo yakira uko ngene nibaza ko leta igiye kwicara kugira itori nyishirama kuri iki kibazo kuburyo atamwe n'igihugu azosubira kugira ikibazo kuri aya mazi ya Rusizi n'amazi ya Tanganyika
mu myaka itatu iheze y'imyuzura y'uruzi Rusizi yatumye abantu baba 40,000 batizabo nk'uko byemezwa na leta y'u Burundi abagera hafi ku 70,000 barimuwe kubera uturere babamwo twari tugeramiwe kurusha utundi muri uyu mwaka abanyagihugu wo mu kiyaya cimbo n'akarere ko mu mirwa basabwa gutegura imitima kugera mu kwezi kwa gatanu bazoterwa n'amazi menshi y'imvura nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ibihejebu eroje urika neza ijwi rya Amerika
eroje urika neza urakoze impunzi ziba mu nkambi zitandukanye mu Burundi nizibona uko zigiye kubaho programu ya ONU yita ku biribwa PAMU yabamenyesheje ko guhera muri uku kwezi kwa kane ibiryo bari bagenewe bizagabanuka kuri 50%. Inkuru twateguriwe na Desire Atungimana ari Kigali mu Rwanda.
Iyo nkuru y'incamugongo kuri izo mpunzi yamenyeshejwe n'ishyirahamwe PAMU kugenekezo rya 30 z'ukwezi kwa gatatu. Usainu Tal aserukira PAMU mu Burundi yamenyesheje ko bakeneye amafaranga arenga gati miliyoni 7 z'amadolari ya Amerika mu kiringo cy'amezi 6 ari imbere kugira bashobore kubandanya bafasha impunzi zirenga mu 56 ziri mu makamba 5 mu Burundi. Izo mpunzi hanini zigizwe n'abanyekongo bahunga umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo. Userukira impunzi mikambi ya Musasa iri mu ntara ya Ngozi ibamwo impunzi 900 n'abantu 8. Muhamanyi amenyesha ko pamu yahori baha ibiro 6 by'umuceri, ikiro kimwe cy'ibiharage, isabuni zine, ikibiriti n'amafaranga y'amarundi 19,000. Kubona ivyo rero pamu yahori ronsa impunzi ziba mu makambi bigiye kugabanuka gushika ku bice 50%, ntibizorohereza na gato impunzi nk'uko bano baba muri iyo kambi ya Musasa bavyiganishwa igihe Amerika.
Ni kibazo kinini muzo kujya niho havamo ibintu zose by'inkenegwa z'abana, haba ibirato, haba impuzu, ikintu cyacu cyose ni isukari zavaga muzo kujya. None umbwiraga ni bikeye kuratekereza kuko imibereho yacu y'abarefugee tagiye kuba hasi cyane, ahubwo biduteye ubwoba usibye Imana n'abagiraneza bashobora kudutabara ahandi yo tubona kuko bitugoye cyane cyane.
Turasubira iyo twavuye turacahe biragenda gute, turaherera mu gasho kuko nta uzorara inzara aho naho mwumbati w'umurundu uri areye kuja kuwushikura. Ibiharago ni wabica ko kumurima ho vyeze ugiye kurara ubusana mu bana uzobishikura bagufashe ni kibazo.
Userukira ishiramwe mpuzamakungu gitaye impunzi ku isi ya SR mu Burundi Brigitte Ono amenyesha ko akimenyeshwa iyo nkuru yaciye agendera makambi y'impunzi kugira zigire inama yabishikirije kuri uno wa kabiri mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Parmi eux nous avons des gens qui sont bien instruits, qui ont des petites activités.
Mu mpunzi harimwe abafise ubumenyi buhagije bafise ibyo bakora bishobora kubatunga. Iciza nuko ingingo yababuza gusohoka kuva mu ndwi iheze abategetsi bayifuse. Naho bari mu bihe bibi barashobora gusohoka ikambi bakaja kwiyungunganya haba mu burimyi canke mu rudandazwa kugira ngo basahirize iyo rasiyo yagabanutse
économique pour suppléer à la ration qui va être réduite.
Muhamanyi arongoye impunzi aho mikambi ya Musasa arashima impanuro za Hasel ariko akamesha ko ubukene buri mu gihugu utaboroheriza na gato.
Kubijanye n'udukorwa tundi kwiyungunganya hariho abantu bake barasanzwe bakora ubucuruzi, urimyi, ubworozi, masalo de coiffure, ama udukorwa nyine dutandukanye gusa muri context igoye binatererewe n'iyi inflation irimo gihugu canke kwisi yose. Urebye uburyo imiryango impunzi bayeho usanga benshi bafite amadeni, niyo mpamvu rero tutomenye uburyo impunzi zigiye kubaho hamwe n'ingingo yafashwe na PAMU.
Brigitte Ono aserukira hasi mu Burundi amenyesha ko ibibazo biri mu makambi abizi kandi kwigyogabanuka y'ivyo PAMU yahuri baronsa ku bice 50% bishobora gutuma haba ibibazo byinshi mu makambi kandi by'ubwoko butandukanye. Arerekana ingaruka mbi zavyo agasaba abasanzwe bafasha ko badahaba impunzi kandi ko nabo nyene batariza amaboko mu ntumbero yo gukinga yo mabi.
Harashobora kwaduka ingeso mbi mu mpunzi mu gwaruka, hashobora no kwaduka ubwicanyi be n'ubusuma bukiyongera. Hashobora kandi no kuba ihahamuka ku babyeyi kuko umubyeyi wese iyo adashoboye kuronka ibitunga biwe biramuhungabanya. Birashobora no gutuma abana baronka amanota mabi mbere hakaba n'abaheba amashure.
Brigitte Ono amenyesha ko mu kurindira ko abafasha baboneka bazokwigisha impunzi uko zishobora kwibeshaho mu kwita ibikorwa by'iterambere na cyane cyane mu gushyira hamwe ingufu n'uburyo impunzi sikirondera mu ishu. Mu gihugu cy'u Burundi haba impunzi zaba 90,000 nk'uko bimenyeshwa na Brigitte Ono aserukira hasi mu Burundi. Abarenga gato 56 bari mu makambi 5 ariyo Musasa, Kinama, Bwagiriza, Kavumu na Nyankanda. Abasigaye baba mu bisagara bitandukanye by'u Burundi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Atungimana. Muri Kongo urubanza rw'abaharanira uburenganzira bwa muntu 16 bo mu mashyirahamwe atandukanye rwakomeje mu masaha y'igicamunsi y'ejo kuwa gatatu ku rukiko rukuru rwa gisirikare rwo mu ntara ya Kivu ya ruguru mu mujyi wa Goma. Jimmy Shukran Bakomera afite inkuru irambuye.
Uru rubanza rwatangiye agana saa 7 n'igice ku rukiko rukuru rwa gisirikare rwo mu ntara ya Kivu ya ruguru ruri mu mujyi wa Goma muri komini ya Karisimbi. Mu cyumba kiburanishwa hari huzuye abagize imiryango y'abaregwa ndetse na benshi mu bagize amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu ntara ya Kivu ya ruguru. Abanyamakuru nabo bari benshi, ariko umuyobozi w'urukiko ababuza gufata amashusho cyangwa amajwi y'uko urubanza rurimo kugenda. Umuyobozi w'urukiko yatangiye ahamagara amazina y'abaregwa kuko ari 16. Aba bose bafashwe mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize wa 2022, ubwo ubuyobozi bwa gisirikare bwari butangiye mu ntara ya Kivu ya ruguru na Ituri kubera impamvu z'umutekano muke ku cyemezo cyafashwe n'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi. Abo bose uko ari 16 bashinjwa kwigomeka ku butegetsi bwa gisirikare, guhamagarira abandi baturage kwanga ubuyobozi buriho no kutishyura imisoro. Muri bo hari higanje mwabo mu mashyirahamwe haranira uburenganzira bwa muntu yo mu ntara ya Kivu ya ruguru, teritware za Rucuru, Beni na Nyiragongo ndetse na Masisi. Umushinjacyaha yatangiye yemeza ko uretse kuba ibyiza impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zishinjwa kuba ari ibyaha bihanwa n'amategeko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bifatwa kandi nko kubangamira uburenganzira bwa muntu. Umushinjacyaha kandi yagarutse ku cyo yise kubangamira ubuyobozi gukora akazi kabwo no gushaka guhamagarira abasore kujya mu mitwe yitwaje intwaro, aho yagarutse ku byabereye muri teritwari ya Rucuru ku mupaka muto wabonaga uhuza Kongo n'igihugu cy'abaturanyi cya Uganda, aho abapolisi batatu bakubiswe tariki enye z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022. Uyu yemeje kandi ko ibi byakozwe na bamwe mu rubyiruko rwari rwishyize hamwe ubwo abapolisi bishyuzaga imisoro kuri uwo mupaka. Ubwo babajijwe ku byo baregwa, aba babihakanye bivuye inyuma. Maitre Didier Balume, umwe mu bunganira mu mategeko baregwa, yavuze ko ibyo bakoraga bitari ukwigomeka ku butegetsi buriho, ahubwo ko byari ugushakisha umuti urambye ku kibazo cy'umutekano muke wari urimo gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu yemeje kandi ko hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko ibyo baregwa nta shingiro bifite. Icya mbere yatanze imbere y'umushinjacyaha ni uko muri icyo gihe amashyirahamwe arimo Lucha na Amka Kongo yahamagariye abantu bose kujya mu myigaragambyo kwamagana imitwe yitwaje intwaro irimo M23 icyo gihe wari umaze gufata agace ka Runyoni na Cyanzu muri teritwari ya Rucuru ubwo basatiraga umujyi muto wabunagana. Yongeraho ko ibi byakurikijwe no kuba aba barakusanyije ibyo kurya mu rwego rwo gutera inkunga ingabo za Kongo FARDC zarimo zirwana na M23 muri iyo misozi. Abakoraga ubu bukangurambaga barimo uwitwa Elias Bizimana wari ushinzwe teritwari ya Rucuru na Beni ndetse na Mamisiyo Ndungo wari ushinzwe umujyi wa Goma, Masisi, Walikari na Nyiragongo. Ibi bimenyetso byatanzwe na Maitre Didier Balume byatewe utwatsi n'ubutabera, ahubwo bwemeza ko nabyo nta shingiro bifite. Umuyobozi w'urukiko rwisumbuye rwa gisirikare yabajije abaregwa impamvu bahamagariraga abantu kwigomeka ku butegetsi ndetse no kwanga kwishyura imisoro. Mu bisubizo batanze, aba bahakanye ko ntacyo bigeze bakora kigambiriye kwigomeka ku buyobozi bwa gisirikare, kandi bongeraho ko bagiye bafatwa ubwo bakoraga imyigaragambyo itandukanye mu materitwari yose agize intara ya Kivu ya ruguru. Abandi muri bo bakaba barafashe ubwo bashinjaga bamwe mu bayobozi kongera imisoro mu duce twa Rucuru na Beni kubera impamvu z'umutekano muke. Bikubitiye kuri ibyo, bamwe mu banyamuryango twagerageje kuvugana nabo ubwo iburanisha ryarangiraga bavuga ko batemeranya n'ibyo ubutabera buvuga. Baraka Christophe avuga ko ibi ari ugushaka kubangamira uburenganzira bwa muntu ndetse no gushaka gucecekesha buri wese uvuga ibitandukanye n'ibyo abayobozi bashaka. Birababaje cyane kubona ubutabera bukomeje gushinja aba bavandimwe bacu ibintu bitari byo kandi bitumvikana habe na gato. Ubundi biriya byose baba bavuga ntaho bishingiye, twebwe turindiye icyo ubutabera buzatangaza mu cyumweru gitaha. Abanyamuryango ba Lucha nabo bari muri iri buranisha bavuze ko kugeza ubu barindiye icyo urukiko ruzatangaza mu minsi iri imbere. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Urakoze Jimmy Shukrani Bakomera. Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Kuri uyu wa kabiri, Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaye mu rukiko rw'i Manhattan mu mujyi wa New York. Kugaragara kwa Donald Trump mu rukiko kwagarutsweho cyane mu itangazamakuru ndetse n'abasesengura ibya politiki. Abakora ibijyanye n'ubucuruzi se bo babivugaho iki? Mugenzi wacu Timu Ishimwe hamaze kuvugana na Olivier Kamanzi, umuyobozi w'ikigo cy'ubucuruzi gihuza ubukorerwa muri Amerika no muri Afurika, utuye mu mujyi wa Chicago, amubwira uko yakiriye ibijyanye no kubona Trump mu rukiko.
Kubyakira ntabwo nabyakiranye nk'ibintu ibintu bimaze igihe kinini, nk'uko mbizi mbere y'uko anaba perezida yagiye ashinjwa ibintu byinshi, ariko byinshi byagiye bimuhama ubu yari itegereje ko ashobora kuzashinjwa bya byaha bamushinjaga n'ubundi atari abaperezida. Ibyo ni ibintu byagaragaraga yuko navaho azakomeza agakurikirana. Kuri iyo mpamvu rero ntabwo byantunguye, ariko igitunguranye gusa ni uko aribwo bwa mbere umuntu wabaye perezida yabakurikiranwe mu rwego rw'amategeko muri Amerika. Ni ibintu bidasanzwe.
Uvuze ko ari ibintu bidasanzwe kuko n'ubwa mbere bibaye ku muperezida waba ari ku butegetsi cyangwa se atakiburiho. None ejo kuwa kabiri mu rukiko rw'Imanhattan mu mujyi wa New York nyine yagaragaye mu rukiko, urabona bivuze iki kuri Amerika muri iki gihe?
Icyo bivuze kuri Amerika biragaragara ko Amerika igiye guhinduka. Twagize tubona ko umuperezida ucyuye ari umuntu udahangana. Byari byarabaye umuco. Muribuka nko mu gihe cyashize uriya Hillary Clinton wiyamamazaga kuba perezida, muribuka ibibazo bya Kenya bavuga ko yandikaga biriya wandikaga za imeli akoresheje seriva ye ku giti cye. Muribuka ko bashaka kumukurikirana mu nkiko, ariko kubera ko ari umuntu wari ufite urwego rwo hejuru rukomeye, cyane cyane warabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika, banza kumukurikirana kubera urwo rwego yari ariho. Ubwo urumva umuntu wari ukomeye ariko atarabaye perezida ntabwo bamukurikirana. Ariko noneho kuba bakurikiranye undi wabaye umuperezida ni bidasanzwe, aribyo bigoye tutakimenyereye. Ari niyo mpamvu ubona ko abarepublican nta n'umwe ukwiyeho n'abantu bose batakundaga Trump babona ko bashyize hamwe barimo bashaka gukurikirana uriya ujije kuburanisha Trump ko atakurikiza amategeko ahubwo yamushyize mu rwego rwa politiki.
Olivier, umaze igihe hano muri Amerika, ariko ibyo ntabwo byabuza ko ushobora kureba iki kibazo ukakirebera wenda n'abandi bantu batuye mu mahanga, cyane cyane nko muri Afurika. Bo urabona abantu batuye mu bihugu by'amahanga cyangwa muri Afurika babyumva gute?
Igiti cyane ndabona ni byiza ko buri wese nta muntu waba ari hejuru y'amategeko, aho uwo bari hose icyo waba cyo cyose. Nimba ukoze amakosa, ukoze amakosa akurikiranwa n'amategeko, ukoze ibyaha ni ngombwa kubikurikiranwa ukabiryozwa. Nimba ukaragaye kuri umwere ukaba umwere, nimba nabwo ari icyaha wakoze ukaba wakurikiranwa. Akenshi usanga nko mu bihugu byinshi abantu babaye abaperezida cyangwa bari abaperezida ari abantu badahangarwa na gato, ugasanga rero bigatanga wa muco wo gukurikiza amategeko. Nderekana ko Amerika ishobora gutanga urugero rwiza rwo kwerekana ko uwo ari we wese icyo waba cyo cyose amategeko agomba gukurikizwa.
Kuba Trump arimo arakurikiranwa n'inkiko yari yatangiye n'ibikorwa byo kongera kwiyamamariza kuba perezida wa Amerika, bishobora kumugiraho ingaruka ki?
Ndakeka ko bishobora kumugiraho ingaruka zidasanzwe, kubera yuko ahubwo nagwa urugero hano muri Amerika abantu bari basanzwe bashyigikiye Trump muri iki gihe ashaka kuzaba perezida. Harimo ibice bibiri bimaze kugaragara. Hari abari babandi bari bamuhagazeho cyane baracyamuhagazeho, ariko babandi bari bamushyigikiye kubera politiki ye, kuba niza politiki yashyiraho cyane cyane niza politiki zijyanye n'ubucuruzi n'imisoro. Abonaga abanyamerika bishimiye cyane, benshi batuye Trump bari bishimiye politiki ye yashyiraho zigenda zimwe zijyanye cyane cyane n'ubucuruzi n'imisoro. Abo bantu urabona barimo bagenda bamuvaho. Urebye rero n'urwego ugenda imbere mu ishyaka y'abarepublican urasanga nabo haratangiye kwicamo ibice. Urabona nk'uriya wabaye vice perezida we cyangwa se uriya DeSantis, uriya umugabana wo muri Florida bari opponents cyangwa bagopoza be, ubona ko basigaye baritandukanyije nawe cyane.
Olivier Kamanzi, ndagushimiye cyane ku mwanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Namwe murakoze cyane, ndabashimiye.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi ry'Amerika. Kuri internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Nshuti, mwarimu duteze amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha birahumuje. Nimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimire rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro, haba mu kubitegura no kubibagezaho. byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Nadia Taha ni washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.